mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazo Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Je ni babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurikiza kubandikisha se wabona wese yarari mise ncansanga yandenga
uyu ni nimpagarite Jeanne umwe mu bavyeyi bagira ku 1500 barengeje imisi isabwa na leta mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yo bandikishije abana bavutse ico biriko birakora ku buzima bwa bana n'impamvu iyo misi bayirenza turabigaruka ko hanze hato muze kuba hagufi ya radio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko inyungu z'amasezerano yatewe ku mukono hagati ya Ethiopia na Eritrea zatanguye kuja ahagaragara. Indege z'ubudandaji zarasubiye kugira ingendo hagati y'ivyo bihugu bibiri, bikaba biniteze ko na ambasade ya Eritrea muri Ethiopia co kimwe n'iya Ethiopia muri Eritrea zugurugwa bidatevye. Avugira ku cicaro c'umuryango w'umwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasiguye ko ibihano ONU yari yarafatiye Eritrea bizoca bita gaciro nyuma yo kunagura umubano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Eritrea muribuka ko yari yarafatiwe ibihano mu 2009 ahanini yagirizwa yuko yoba ifasha umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Kuwa mbere kandi Muhihabu Malim, umunyamabanga nshingabikorwa w'umuryango w'iterambere rw'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika IGAD, yavuze ko bitegekanije ko Eritrea igaruka muri uwo muryango. Eritrea yari yaravuye muri IGAD mu 2007 akatari gake yarashatse gusubira mu muryango, ariko ibihugu biyugize birawankira ahanini bishingiye ku migenderanire itari myiza hagati ya Eritrea na Ethiopia. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump kejo kwa kabiri yarashitse Buruseli mu Bubiligi kutica ucishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero rijejwe kwivuna abansi OTAN n'ico umuryango w'umwe bwa Buraya n'amashamwe abiri. Umukuru wa Amerika yama yifatiye mu gahanga. Trump kwa kabiri ejo yongeye gusaba ibihugu biri muri OTAN kongereza intererano zabo mu bikorwa vyo kwivuna abansi no kuriha ibirarane baheranye. Munama ihuza ibihugu bigize iyo muryango iza kuba uno munsi n'ejo kwa kane. Trump arategekanya kuza kugira imibonano n'abakuru b'ibihugu vya Buraya umwe umwe kugatwe kiwe nk'uko vyatangajwe n'abategetsi bo mu biro vyiwe vya White House. Nyuma iyo mibonano mu Bubiligi ategekanya guca yerekeza mu Bwongereza aho aza kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Theresa May, nyuma yaho azoce aja muri Finland ahazoganira azogira umubonano na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, 31 na 41, aho ni ku Mutaga. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook yacu ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara, tuyifurije ikasi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abana baharurwa ku 1500 bamaze hagati y'ukwezi n'imyaka 10 y'amavuko nibo batanditswe mu gitabo cy'amavuko muri komune ya Mpanda, ni ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Ahanini ababyeyi bavuga yuko bakenye bataronka amafaranga yo kubandikisha, bagasaba leta kubatezurira kuko utanditswe atanonswa iruhusha rwo kuja mu ishure canke ngo avuzwe kwa gusa nk'uko bikoregwa abandi bana bandikishijwe mu ntara ya Bubanza. Inkuru tubazumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse.
Amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko umwana akivuka atarenza iminsi 15 atarandikwa mu gitabo cya leta cy'amavuko, ariko kubw'imvo zitandukanye birashika ababyeyi bakarenza iyo minsi n'abakenyezi bo ku mutumba wa Gifugwe muri komine ya Mpanda bavuga ko bishika ico kiringo kikabarengana amagara yabo ataramera neza. Nimpagaritse Jane numwe mubahuye niyo ngorane.
Je ni babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamburukiza kubandikisha sabo nawe so yarari. Mise ncansanga yandenga
ariko kandi harabakenyezi bavuga ko ahanini biva ku bugaba bwa ububakanye. Ni mu gihe ukwandikisha umwana gusaba ko abavyeyi bompi bajana ku ikomine, abagabo nabo basaba ko mu ntwaro boborohereza ntibe ngombwa ko baherekeza abakenyezi kwandikisha umwana ku mvo z'ubuzi bubafatira.
Hano mu Burundi buryo usanga umugabo ari wacu umukora cyane mu byerekeye no kurondera tw'umuntu afungura rimyanyira tugura usanga twagiye mwitasha kugenya kugadika ugasanga rekesha umugore ari yaronka kanya gakwiriye. Mu gihe umugore umuhaye karanga muntu yiwawe ukamubwira ati genda wandikisha umwana hari gagere hariya ntibamwakire kandi afise karanga muntu yase wiba gashaka bavuga ngo arise barinde kugenda gutora ku karanga muntu usanga umuntu araye ubusa. Rero byari bikwiriye nk'umukenyezi wawe wamuhaye karanga muntu ko bo mwakira hamugura papuro rw'umwana bakarumuha bivanye n'umwidondoro buri karanga muntu wase wiwe karanga muntu kiwe nakagenda gatwaye ntibaza ko ibyo byo tworohera nk'abagabo.
Uko kutandikisha abana mu bitabo by'amavuko bifise ingaruka ku bana, abakenyezi bakavuga ko aribo bahagirira ingorane kurusha abagabo nkuko uyabivuga.
Arashobora kugwara cyangwa agafatwa n'ibyara by'ibyaduka utwaye kwa muganga naho muganga akoraba irarira kubera urwo rupapuro utarurufise. Mbara kandi ko batwararonderanye n'umufasha twese dupfuye cyangwa umwe agapfa nk'umufasha agapfa kubera nibo bafise n'ijambo mu muryango bagufata nabi ngo uwo ntawo tuzi na kare ngo ntazwi no muri komine. Kacisangana ingorane ku kantu umwe bamwararonderanye cyangwa umutungo mufitaniye mu rugo bana bakaca batangura kujyana kubera batanditse.
Umwana atagira upapuro rw'amavuko aragira ingorane kandi zo gutanguzwa ishure. Umukuru wa Gacimbiri ka Bugarama ku mutumba wa Gifugwe muri iyo komine ya Mpanda avuga ko kubana 70 batanditswe igice cyabo arabafise imyaka yo gutangura ishure n'abayirenza. Ni mu gihe umwana afise imyaka 6 ariwe abageze gutanguzwa ishure. Uyu ni ufise umwana w'imyaka 9 ataratanguza ishure kubw'iyo mvo.
Kubera igihe bandika basaba urupapuro rwo muri komine nanze kubera atago nari mfise icyo gituma nacyenda mureke kumwandikisha.
Mu gihe umwana amaze kurenza ikiringo cyo kwandikwa mu gitabo cy'amavuko gisabwa n'amategeko, umubyeyi asabwa guca kwa buramatari atwara intara kugira ngo abe ari watanga uruhusha. Hambavu y'ibi kandi arasabwa gutanga ihadabu ry'amafaranga 10,000 ku mwana nk'uko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Edouard Ndayisenga abivuga. Maze ibyo bigatuma ababyeyi batoroherwa gusubira kubandikisha.
Numara kugenda kwa burumatare bica bikurusha ngende ugenda kwa burumatare ningende ucugenda kubisigura.
None nkahaga mu byeyi nyereka utagira ico kigazi utari magaceri nake ni wandikisha mu mwana. Kugira ngo nkino ti ya 10 ziye hamwe ntibikunda.
Kubana bamaze kugera mu bigero basaba koroherezwa n'abajejwe intwaro. Bikorimana Abia n'umusore w'imyaka 22 atazwi mu gitabo cy'amavuko cyo kimwe n'abandi 7 bavukana.
Kwabana n'ubundi ataramakosa yacu aho umuntu anundi botworohereza kugira turabe ko nyene ko tworonkanye n'izo nkaratasi z'amavuko zo muri komine bitatugoye.
Muri kino gihe amashirahamwe yitaho ineza y'abana afadikanije n'abajeje intwaro bariko barakora isekeza ryo kwandika abana bafise imyaka 10 kushika ku kivuka. Abagera ku 1,500 nibo batarandikwa muri komine Mpanda. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenuye igenekerezo rya 11 kwezi kw'indwi uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu. Ni umunsi ushitse igihugu cy'u Burundi kikivugamo ikibazo cegurirana ry'abantu. Akarorero ni mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komuni ya Gatara aho abanyagihugu babaye benshi bikagorana ko baronka udutongo tubakwiye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kayanza Fidelite ishatse arabidusigurira.
Komine Gatara imuraro kubw'igihugu cy'u Burundi igizwe n'amazone 3. Ubwo bwinshi bw'abantu ba muri iyo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayimpa Polinaire n'umuhanuzi wa Mustanya ajeje iterambere.
Ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi turiko twababa ingo 16,400 447 abantu muri komine yacu na 953 ku kilometero kwadrat. Ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane by'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibatsa mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane
ubwo bukene bw'isindimwa nkuko biheje gushikirizwa muri zizinga mu muryango iba muri yo commune twagiye ku mutumba wa muhingira uri mu zone ya gatara twabonye imiryango itagiraho ishinga isuka muri yo harimo umuryango wa Sindakira Gregory numutama w'imyaka irenga 60 bero umukenyezi wiwe bafite abantu 8 abahungu bane n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise n'iyo batse mwinzu babamwo uyo muryango tugira musi y'urugo Nimbuga bari basegeranye twasanze umwe wabahungu bavuka mu muryango ariko arayo bakamwe inzu bigira imana Silveri dusanze ariko afasha ubavukana ikorwa byo kubaka iyo nzu
nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
mwene wanyarubatse mbega wo nzura nka wubaka
hari nga hanyene usikize ijisho tuzihangana tuzohabuko hari aha niho navukiye rumva nta hano novuga ati ndiko nzogenda ntumbera kuko nta haha nzotumbera hanyene nimba umuntu azoronka igihantu hamehangana n'iyi ntebe azohakikiyo ntebe ahicare bahave nta kundi
se rugo Sindakira Gregory amenyesha ko yakuza atatongo bafise
tongo ry'umuryango twe na cyubwenge mbona tari hari agatongo tunapfukiyemo data yapfuye yakagurishije aca sigaza kandi kantu gatoyi niko kari mwinzu niko ndereye mwabo bantu
ubu uyo muryango ubeshijwe no gucingero uyo mutama w'imyaka irenga 60 ako dusambusa aza kadandaza imwe kuyijana yatubwiye kwiyaronsa umugisha aza karonka amafaranga ari hagati y'2000 n'2300 bagaca baje kuyasumisha iyo yabuze naho abenyesha yuko baca bafungwe sambusa yakoze nubana bane bafise bane baraciga hambavuye kwiga nabo nyene bari yungunganya kugira ngo basahirize ababyeyi babo niyo nkuru Efrazi yiga mu mwaka w'9
papa paronderera abana nawe nyene kubyiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyamba no musa rose no sibiharage tirekana akaronka nikiro cifwe avuga ati abiroso no musi avuga ati reka nanjye ejo nzobe narondeye
nka wewe udandaza iki
nje ndandaza ibiyoba n'isoya nyene n'utwo tuntu tw'udusogote n'imbombo bya nyene kugira nyene ndawe ko noza ndonka ukuntu nokwironderera agakaye hari mu wundi mwene wacika mu gendo aradandaza nawe nyene amashyo
aradandaza he
tuvuka ngaho nyene aho kumugumya
nyina abo bana afite imyaka irenga 50 abayeho mu buzima bwo kwishuza
ni buzima bubi kuko amagara ari karamba ndabona ko abana bazokura nyene bari mu buzima bubi bwo kwicira ingero nkumvise ndabarimo ibyo bajyana aka gaparasera nyene nashikiye mwo inzu za izimananye gukira nyene imana yicaguma irampurwana imutwana mugo mwico gihe nta baganga bari bwite kwigisha ngo byarababiri cyanke kugeza kuri 3 gusa nkukuntu mbayeho rero yaba iyo girima nasitsino yaramaze kuza yo kuvyara abana 3 sinari kurenza 3 ndazi kwa hayaho bakwiye neza
umutumba wa muhingira uri kwingo zirenga amajatana 50 ico kibazo c'amatongo kera gishinga abanyagihugu baho kuburyo kibazo cirondoka rijanye n'amagara meza bagishize ku muzirikanyi uyu mukenyezi afite imyaka 28 afise ibivibiri byonyene arimamwo asigaye nawe nyacha bishwa no gushingero afise abana 3 kandi avuga yuko atabandi yimije kuvyara
norenza 3 mva n'abandengeye ubunye urabona biragoye kubaho ufise abana benshi Ntuheza ngo uranke cyo bagaburira neza bamwe bacha bacika ibisima abandi bakangara gucyo.
Uvuze ko wahejeje no kwimana ari irema. Ico bigenda gufite.
Tuzoza turasezerana n'umugabo wanje. Yego turavukungene twobigenza kugira ngo tudare ku ruge.
Ndusho ku byarundi.
Oya.
Amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa muhingira Aisha Kimari Esperance. Amesha ku mitumba 18 igize commune Gatara agacimbiri kose kaba gafise umuremesha kiyago ayaje guhimiriza abanyagihugu irondokajyanye n'amagara meza mu ntumbero yo guhangana n'ibyana ry'abantu yibonekeza muri commune wabo ku mutumba muhingira muri commune ya Gatara Fidelite yashatse ijyu rya Amerika
mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko badatahura ingena tamatara bafise kandi acishwa mu bibanza babayemwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bati twatanze ubutaka bwacu batwemerera amatara amasahera mu nzira Claude Ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye
kwe baratubwiye ngo tutange ibibanza bashingemo amapoto ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
umwaka gusa n'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugerero na Cyanzarwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'imyaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kwe batubwiye ngo tutange ibibanza bashingemo amapoto tindakibazo bazaza kubadusubize ngo turategereza turaheba
ikibazo kibitera ntabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro uwo muriro tuzabona bigenzute bakatubwira ngo mutegereze
akibayutemeye ndoki umuriro goraza ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho hari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangirika
umwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mubone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari twemeye n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batana bikoze ngo numuriro uze
batuzanye umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro wongaje gutangenda muri sakati rwose munguze nanzi kogosha ndavati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyina amafaranga arikunguka ndakindi ndi gukora
yego muri mbamvu turi kushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki ko cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri aba baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye kwari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabo ukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose n'ubyukuri umuriro barawubona mu gihe kitarenze n'icyumweru nk'uko ubuyobozi bwa REG bwabitubwiye
aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu cyanzarwe na Rugerero bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabageraho
ni gusaba bafatuhereza amatsinga bakaduheza cash power tugacyana tukishura twe dushaka kwishura
Claude Ganza munyamagana Irubavu mu murengerazuba bw'u Rwanda kugahadijwe rya America
arakinuye mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi aho abarundi barenga amajana 8 bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira ni muri Congo bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko bigwiriyemo inzara bivanye n'umwanya munini bamaze muri iyo kambi barasaba kwimurirwa handi nkuko muvyumva mu nkuru twategurira umenyesha makuru y'ijwi ry'America muri Congo Vedaste ngabo
Muri inkambi yagateganywe Kavimvira iri mu rometero bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi 7 bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi ubwo radio ijwi rya Amerika yasuragiye inkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7 uyu ni Aimable Mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi gateganyo
ibibazo biri ngaho muri inkambi ya Kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduhabwa pamwe nibiharage haraho bidutagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwiye ko turya gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo bari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryama ko ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha karago kamwe ukajyama ku busima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane nukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transite iyo ngahe kavimvira batatujana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuwe tumeze neza.
Ndayishimiye Anna numubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokiye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara
giye nagiye kugarafiye nagiye kabiri nagiye kwikorera najya nyibase zari zitandatu nagaruse giye nagaruse ngatondera kukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira kampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kunuze kugarafi.
Nyabyenda Dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Urabona aha dufise indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze yasubirayo bakamuha wa wundi nkaca bakarorero ngiye kwipfutsa mvugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza nkubeje nagiye kwa muganga umwana aragwaye ndavuga ati nibaza mu kibazo cy'umubyeyi urakize kinyaka abagwaye inzoka zamugira nabi ariko nubona mujanye bambutse ngo ntibamuhangwe cyo ngo baramuhaye vitamine none dushaka mudukure ngaho umuntu afite indwara ntari bipimo bihari ngaho batupima
kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisabishira mwe gyasere ko gyazivana muri inkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongo. Uyu ni Emmanuel Nikutunga impunzi wa mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe nuko twumva ngaho toilette vraiment ziratunuka cyane ziruzuye cyane rwose ni ukuvuga ugiyemo nuwo kuca ni seconde nimwe uteza kuyivamo ukacyuza kwenda ukoza kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi n'abandi 1,000,000 mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane niyo twifuza ko badukuranga badushikane imarindi baduteguriye.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Kavimvira Bwana Fredy Salumu avuga yuko impamvu izi mpunzi z'Abarundi zimaze igihe kirekire muri inkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'Umurongo ataruzura ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ritaratanga amakarita izi mpunzi zizaza zifatiraho ibiribwa. Aha agira ati
kulikuwa mashini moja ilikuwa imeharibika ile mashini banza mashini ya BIMS njiko na role yakamaye akaregistre
hari mashini imwe yo kubarura izi mpunzi yagize ikibazo nyuma twagize ikibazo cy'imodokari yo kujyana izi mpunzi mu nkambi kinyuranye n'ibi tegereje ishyirahamwe rya PAMU kugira ngo rize gukora ibarura ritanga amakarita kuri izi mpunzi zizaza zipokereraho ibiribwa. Tumenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Kavimvira impunzi z'Abarundi zivuga yuko zatinze ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Monge Monge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye inkuru iwe murashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu hakaburungu radio yacu VOA akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya gusa aza kuba ari ikiganiro c'amagara y'abantu. Muti uno munsi turababwira iki abatari bake baradusabye ko tubasubiriramwo ikiganiro mugenzi wacu Diane Ndonse yadushikije ku munsi wa gatatu aho yagarutse ku kibazo cyo kugimiza ningwara ishobora gukira canke singwara ikira reka aduge ku ijambo araza ko ari kumwe n'umwe mu bamenyereza abana badidimizwa canke bagigimizwa mu kuvuga gutyo ico kibazo kigakemugwa. Diane Ndonse
abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo nike na gibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamwo. Eric batungwa nayo n'umusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwana ko kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva kwishure muri primaire no muri secondaire meme nari umuntu agigimiza cyane cyane nkiyo ngize ubwo baho byari bindi bindi ama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko no gira ico nkoze ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba vy'umubiri bikwiye nk'ivyo abandi basanzwe bavuga neza n'isimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amacanda cyangwa ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nitse muri Scoroge kubera uje nagize igisata kijejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique et psychothérapeutique muri Université y'u Burundi hama canongera nzandaraba nabandi bantu nyene iyo turiko turaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo ivyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga nashobora kuba afise iciyumviro ugasanga sindose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cokubaka canke nkabafise nk'inkuru nyene shobora gutera abandi ha mugasanga cimbura ukuntu ndayipfuga umva ivyonye ko vyambabaza hama n'ikindi naco warashobora gusanga mu ishuri iyo wageze kuwishura warusanze uzinyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga urikura gihimitsa abandi bace batwenga mugasanga nk'iyo nyishu cyugumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizi ingorane yo kugigimiza yaciye agira icyiyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira ku myimenyerezo ifatiye kukuntu umuntu ahema
si imiti mvuga ndaguhaye ngendumira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwicoro mugabo ni nk'imyimenyerezo dufashaniriza hamwe kwera nkuko unababwiye umuntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice by'ihemero byiwe ntibiba bikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuntu umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza. Uyu musore abandanya atubwira bimwe mu byo ahambije yikorako.
Ndabahaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema dakoresha umukenke. Hama rero uwo mukenke ugufasha ko winjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze. Hama ica kabiri naco nkoresha ngo ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata ukufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo.
Nivyo nivyo nk'ubu ndashobora kuvuga dufatiye nk'ijambo nti data na mama haro nk'iryo jambo mutayikoresheje mw'ubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu turafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata nkwamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora icyo rero nico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifashana na wa muntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimitsa atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemu.
Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ivyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Ko rero ncuti bakunzi turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro imbere yuko duhana gahindukira sinogenda ntashimiye abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi gishoboke. Eka namwe bwe mwatwumvirije mwakoze. Yakoze Macbilia Bureau yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma na Lidiane twari kumwe tuzongerejo nkaho twahereye ariko masaha ari imbere muraza gushaka kumva ibindi biganiro bitandukanye mu Kirundi n'Ikinyarwanda nka saa 10 hariho muri isanga ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 amakuru aza kubagezweho mu Burundi igice saha 1:30 naho tuzakubashikiza amakuru avugwa ku isi ariko tukaza kwibanda cyane kuyagezweho muri Afrika Muranigwe tubasigiye kano karirimbo ka Chorale La Saint Dominique shira mu gahogo canke Gloria kabaryohera
avec VOA Afrique.